VOA. Iyi mwumva ni ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri uyu mugoroba muri studio, muri kumwe na Angel Louise Bigirimana
na Fidel Niyongabo.
Hano dusamiranira ni Washington DC, nkaba ndabaramukije tuahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Kwa amafaranga menshi abantu bakoresha akomoka ku byaha bitandukanye by'urumogi byo gucuruza abantu, ndetse ayo mafaranga tutarebye neza akaba ariyo akoreshwa no mu gutera inkunga imitwe y'iterabwoba.
Uyo ni Jean-Marie Vianney Nyirurugo, ashinzwe ishami rikurikirana ivyaha bimunga ubutunzi bw'igihugu mu bushinjacaha bukuru bw'u Rwanda.
Abashikiranganji batatu ba Leta ya Afrika y'Epfo basaba President Jacob Zuma gutanga imihoho.
Nayo hano muri Amerika, bantindwi nibo bamaze kumenyekana ko bakomeretse mu masasu yabaye muri kaminuza ya Leta ya Ohio kuri uyu munsi wa mbere.
Na Leta ya Siriya kuri uno munsi wa mbere zagize intsinzi zikomeye ku bagwanyi batavuga rumwe na Leta mu gice cyo mu buseruko bwa Aleppo.
Aya makuru hamwe n'ayandi makuru twabateguriye turabashikiriza ku buryo burambuye mu biganiro byacu byo kuri isaha. Mugume ku maradiyo yanyu. Radio Ijwi rya Amerika tuyahere mu yavugwa hirya no hino ku isi. Hano muri Amerika, kaminuza ya Leta ya Ohio hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze ubutumwa bwo kugabisha ku gitero cyabereye kuri yo kuri uyu munsi wa mbere. Abajeje kugwanya umuriro mu gisagara cya Columbus batangaza ko abantu indwi batwawe mu bitaro. Gisata kijeje gutabara kuri iyo kaminuza casavye abaraho bose kuguma mu bibanza barimwo. Gushika ubu igipolisi kikaba kikiriko kicungera iyo kaminuza. Abanyeshuri bashika ibihumbi 60 nibo biga kuri iyo kaminuza ya Columbus. Nta yandi makuru arengayo gushika ubu aratangazwa kuri ico gitero, kuwa giteye canke n'ibindi byo byononekaye.
Abaharanira gateka ka muntu n'abajejwe itangazamakuru rya Leta mu gihugu cha Siriya batangaje no musiko wa mbere kw'inteko za Leta zagize insinzi zikomeye ku bagwanyi batavuga rumwe na Leta mu gice cyo mu buseruko bw'igisagara cha Aleppo. Ivyo biri mu kigoro ko gucamwo kubiri igice cico gisagara kiri mu minwe y'abagwanyi ubutegetsi. Igisagara cha Aleppo carashimikiwe ko cyane n'ibitero by'inteko za Leta ya Siriya zifashijwe n'ibitero by'indege z'ingwano z'igihugu cyo Burusiya. Amakungu arafise impungenge ku basivile babarizwa mu bihumbi 250 bafatiwe muri ico gisagara, aho bakeneye bifungurwa n'imiti. Itororokanizo ry'amakuru rya Leta ya Siriya sana ryasubiyemo amakuru ava mu gisirikare avuga ko igisirikare cya Leta casubiye kwigarurira igice cya Saku. Zirasambura amabombe y'imitego bita mine mu Gifaransa yasizwe n'abagira iterabwoba. Iryo jambo rikoreshwa na Leta mu kuvuga uwo ari we wese agwanya President Bashar al-Assad. Ishirahamwe The Syrian Observatory for Human Rights rikurikirana intambara muri Siriya naryo nyene ryatangaje ko igisirikare cya Leta cigaruriye igice cya al-Saku n'ibindi bice bitari bike. Igitegeri cy'abantu batari bake bahunze ubuseruko bw'igisagara cya Aleppo bahungiye mu gice cyo mu burengero bw'ico gisagara kiri mu minwe ya Leta mu minsi mike irangiye. Inteko za Leta ya Siriya zifashijwe n'Uburusiya bucuditse nazo zatanguye ibitero byo gufata igisagara cya Aleppo mu ntango z'ukwezi. Ivyo vyabaye inyuma y'iminsi itari mike ibitero bikomeye by'indege z'ingwano z'Uburusiya na Siriya.
Abashikiranganji batatu ba Leta ya Afrika y'Epfo bo mu mugambwe ANC uri ku butegetsi basaba President Jacob Zuma gutanga imihoho inyuma y'ahamaze iminsi yagirizwa ivyaha bitari bike. Ibinyamakuru byo muri Afrika y'Epfo bitangaza ko abashikiranganji bagizwe n'uwingenzi Derek Hanekome, w'amagara y'abantu Aaron Motsoaledi, hamwe n'uw'ibikorwa vya Leta Tsulahe Nzesi bamusavye gutanga imihoho inyuma y'inama y'umugambwe ANC yabaye yabaye mu mpera zindwi turangije ugutanga imihoho kwiwe gushobora kutoroha nkuko bamwe babivuga. Zuma kaba gifise abanywanyi batari bake bamushikiye mu mugambwe wiwe ANC na bamwe mu bashingwa manza bamuyoboka mu ntango zo ku kwezi kwa 11 yararusimbye aho abashinga amateka wo mugambwe utavuga rumwe na Leta Democratic Alliance bari batanze integuro y'itegeko yari tumbereye kumukura ko amaboko aho bavuga ko abangamiye umutekano mu gihugu. Zuma yagirijwe akatari gake ko yakoresheje amafaranga ya leta ashika ku miliyoni 200 z'amadolari mu gusanura inyubako yiwe afitiye hagati muri ico gihugu ca Afrika y'Epfo.
François Fillon yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'igihugu cyo Bufaransa yatanguye no musiku wa mbere umunsi wa mbere w'igikorwa cyo kwiyamamariza kuba president nk'umukandida yagenywe n'umugambwe Parti Républicain. Fillon yatsinze amatora ya mbere yo mu mugambwe wiwe ku munsi w'Imana aho yatsinze uwo bahiganwa Alain Juppé n'amajwi menshi. Juppé yaremeye ko yatsinzwe mu gukeza Fillon ku ntsinzi y'ikomeye yasavye ko haba ubumwe mu mugambwe inyuma y'igikorwa cyo kwiyamamaza amatora ya mbere aho yagirije François Fillon ko yarondeye gushigikirwa n'abagwanya bimukira n'abayisilamu. Intsinzi ya François Fillon izotuma ahangana n'umuyobozi w'umugambwe Front National Marine Le Pen mu kwezi kwa kane kumwakuza. Itegekanijwe ko president hari muri iki gihe François Hollande atangaza mu ndwi ziri imbere nimba azorondera gusubira kwitoza. Kuba ukumushigikira kwaragabanutse bikomeye byaragabanije ingufu z'abasangiye ibyiyumviro vyiwe.
Icegera cy'umukuru wa komisiyo y'umuryango w'umwe bwa Afrika Erastus Mwenga yatangaje ko umugabane wa Afrika hari icyo kwiriye gukorera igihugu cya Kiba hamwe n'uwahoze akirongoye Fidel Castro. Erastus Mwenga yatangaje ko Kiba cyabaye hafi ya Afrika mu gihe uwo mugabane amakungu yari yavuye ko mu gufasha mu iterambere rya Afrika kandi ko Castro yashira mu ngiro ibyo yaba yemeye. Mwencha ati ubwa mbere turahojeje Kiba n'abanyagihugu bacu. Ati kahise kimigendano ya Afrika na Kiba katanguranye na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku gihe cha Patrice Lumumba kabandanya kugukura Afrika y'Epfo mu ntwaro ukaryanisha miryango ya apartheid. Abandanya avuga ko Kiba cyafashije Afrika mu gutanga uburyo bw'amafaranga abasirikare ndetse no gufasha Afrika gushika ku kwikukira. Hagataho muri Kiba kuri uyu munsi wa mbere niho hatanguzwa ikigandaro cindwi cyo gusezera Fidel Castro akaba yafuye kuwa gatanu inyuma y'indwara ndende itigeze ivurwa kandi ikaba yafuye afise imyaka 90 y'amavuko. Kuva ku munsi wa gatatu umunyota wiwe ukazotangura gutemberezwa mu gihugu cyose azofugwa itariki 4 z'ukwezi kwa 12 mu gisagara cya Santiago kiwe mu manuko bw'ico gihugu cya Cuba.
Leta ya Perezida Obama yongereje kiringo c'ubutegetsi bwayo ihabwa n'amategeko bwo kugira ibitero ku mugwi w'intagondwa z'abayisilamu muri Somalia Al-Shabab korana n'umugwi Al-Qaeda. Kinyamakuru The New York Times gisubiramwe abategetsi bakomeye ba Amerika catangaje no musiko wa mbere ko Leta ya Amerika yabonye ku mugwi Al-Shabab uri mu ngwano inama nshinga amateka ya Amerika yarekuriye kubagize ibitero ku itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'2021. Iyo ngingo yatumye bamwe mu banondosoye amategeko n'abahinga mu vyerekeye imigenderanire bagira impungenge ko Leta ya Amerika iriko koresha ububasha burengeye mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba mu bihugu biri kure y'igihugu cya Afghanistan. Iyo ngingo izokomeza kandi muri kazo z'ububasha bwa President Donald Trump bwo kurwanya abagwanyi b'abayisilamu mu karere k'ihembe rya Afrika. Leta zunze ubumwe za Amerika zaragize ibitero bitari bike by'indege z'ingwano ku bayobozi b'umugwi Al-Qaeda harimo igitero cyahitanye umutegetsi mukuru w'uwo mugwi Ahmed Abdi Godan mu mwaka w'2014.
Radio Jwi rya Amerika, iyi ni programa yacu, radio yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana ku Jwi rya Amerika FM 104.3 mu Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mukadukurikirana kuri FM 104.9 na FM 105.2.
Mushobora no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo we akaburungu radio yacu voa akaburungu.com.
Amakuru yo mu biyaga binini mu Rwanda, ubushinjacyaha bwo mu Rwanda buravuga ko hatabayeho gukurikirana n'inguvu nyinshi byaha byo kunyuruza imisoro y'igihugu bizohombesha leta amafaranga angana miliyaridi 16 abatanga amasoko ya leta hadakurikijwe amategeko ndetse n'ibyaha bya ruswa. Ubushinjacyaha bukavuga ko ayo mafaranga ava muri ibi byaha ashobora kwifashishwa mu bikorwa by'iterabwoba. Inkuru tushikizwa na Asumta Kaboyi I Kigali mu Rwanda.
Mu nama yatumijwe n'ubushinjacyaha bukuru igahuza inzego zifite aho zihuriye no gucunga umutungo wa leta, izo nzego zagaragarijwe ko hatabayeho ubushishozi buhagije mu gucunga umutungo wa leta. Amafaranga aboneka aturutse mu byaha bimunga ubukungu bw'igihugu ashobora gutuma ibyaha by'iterabwoba byiyongera. Bwana Nyirurugo Jean Marie Vianney ashinzwe ishami rikurikirana ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu mu bushinjacyaha bukuru bw'igihugu.
Kuko hari amafaranga menshi abantu bakoresha akomoka ku byaha bitandukanye by'urumogi byo gucuruza abantu, ndetse ayo mafaranga tutarebye neza akaba ariyo akoreshwa no mu gutera inkunga imitwe y'iterabwoba. Birakwiye rero ko bikorera amabanki badufasha kandi bakumva ko bitagamije kurenga uburenganzira guhohotera abantu, ahubwo bigamije kugira ngo igihugu kigire ubukungu budashingiye ku mafaranga abantu bakura mu byaha.
Mu bushinjacyaha bukuru hashyizweho ishami rishinzwe gukurikirana ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu. Uru rwego rumaze igihe kitari kinini rutangiye, rutangaza ko mu mwaka w'2015-2016 uru rwego rwakiriye dosiye zirenga 700 z'abakurikiranyweho ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu, harimo abanyereza imisoro, abanyereza umutungo w'amabanki, ibyaha byo kutubahiriza itango ry'amasoko ya leta n'ibindi. Uru rwego rushinzwe kurwanya ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu ruvuga ko kwisonga hagaragaye ibyaha byo kunyereza imisoro, kuko umwaka ushize wonyine wagaragaje amafaranga angana na miliyari 16 yanyerejwe mu misoro yagombaga kwinjira mu isanduku ya leta. Ubushinjacyaha buvuga ko nubwo bwahagurukiye gushakisha aba banyabyaha ngo bahanwe, ariko bikigoranye kuko abakora ibi byaha babishyiramo ubwenge bwinshi.
Ntabwo bivuze ko ubukungu bwiyongera, ahubwo ubukungu bushobora kugera harindi muka abantu badashyizeho ingamba mu kurwanya abantu bakora ibyaha bimunga ubwo bukungu. Mu by'ukuri bitoroshye gukurikirana ibi byaha bimunga ubukungu bw'igihugu, kubera ko abantu babikora nabo ni abahanga, abazi ubwenge, haba ubwenge bwo gusibanganya ibimenyetso, ubwenge bwo guhisha imitungo, ko rimwe na rimwe amabanki ashobora kutagaragaza amafaranga wenda ashobora guca ku makonte, ariko bigaragara ko ayo mafaranga ashobora kuba wenda dushobora gukeka ko yaba akomoka ku byaha.
Raporo zisohorwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta buri mwaka zigaragaramo abatari bake banyereje amafaranga ya leta, ariko kugira ngo bigabanuke igenda byiyongera. N'ubwo umushinjacyaha mukuru Richard Muhumuza avuga ko aba bantu bahanwa uko bikwiriye,
navuga yuko rero ibihano bitangwa kandi buryo urebye bakwibaze ngo ibihano bikakaye ni ibihe, ese ni imyaka 10, ese ni 15, ese ni 20, ese ni burundu, ese ni rupfu, n'ubwo rupfu tutakirugira mu mategeko yacu. Ariko kandi naho usanga bene ibyo bihano bihanitse cyane, ntabwo bibuza kuko abantu bakora bya byaha. Icy'ingenzi rero mbona ni uko twakomeza gushyiramo imbaraga ari uguhana, ariko tugashyiramo n'imbaraga no mu gukangurira abantu kureka gukora ibyaha, kubera yuko bifite ingaruka ku bukungu muri rusange bw'igihugu.
Ubushinjacyaha bukuru hashyizweho urwego rwihariye rushinzwe kugenzura ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu, ndetse uru rwego rwanashyizweho no mu bugenzacyaha. Mu ntangiriro z'uyu mwaka 2016 inama ngishwanama y'igihugu yo kurwanya ruswa n'akarengane igizwe na za minisiteri ndetse n'ibigo bya leta byihaye kurwanya ruswa, izo nzego zose za leta zari zasabye urukiko rw'ikirenga kwihutishwa ishyirwaho ry'urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu. Iyi nama ihuza urwego rw'umuvunyi, minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, iy'ubutabera, urukiko rw'ikirenga, ubushinjacyaha bwa leta, polisi y'igihugu n'izindi nzego. Yanzuye ko hagomba kubaho igaruzwa ry'umutungo wa leta wigaruriwe. Iyi nama kandi yari yanzuye ko hagomba gukorwa ibishoboka byose kugira ngo abakurikiranyweho ibyaha bya ruswa no kunyereza imitungo ya leta batorotse ubutabera babe bagarurwa mu gihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru mu Rwanda. Kandi Suriyotena Ali Jean-Claude Seyoboka yagirizwe ibyaha by'ihonyabwoko, yashikanywe imbere y'ubucamanza bwa gisirikare, ariko ntibamubwiye ibyaha ubucamanza bumwagiriza kuko atarafise umwunganira mu mategeko. Ibindi kuri inkuru twumvirize Eric Bagiri ubusa ari Kigali mu Rwanda.
Mu ndoro ye, mu gihagararo cye, no mu mivugire byasuriye tona Ari Jean-Claude Seyoboka biri mu mujyo wa gisirikare uyu wahoze mu ngabo z'u Rwanda zatsinzwe ex-FAR ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana yageze imbere y'umucamanza mu rukiko rwa gisirikare Nyamirambo ari mu mpuzankano y'icyatsiranga abasivile bafungiwe muri gereza za gisirikare banaburanira mu nkiko za gisirikare mu rukiko Seyoboka yari wenyine nta bwunganizi yari yambaye kandi inkweto z'umukara isaha y'umukara ku kuboko n'amataratara mu maso mu isura bigaragara ko akomeye kandi acishamo akamwenyura umucamanza mu rukiko rwa gisirikare yamusomeye umwirondoro uko wakabaye nawe wemera ukuri Major Gerard Muhigirwa ukuriye inteko iburanisha yabajije Suriye Tonase yuboka niba yiteguye kuburana uregwa yasabye umucamanza kutagira ikintu na kimwe inteko imuburanisha yakomoza ku rubanza rwe mu gihe yaragitegereje umwunganizi we mu mategeko avuga ko ari ubwa mbere ageze mu rukiko atazi kwiburanira Yavuze ko aheruka kuvugana na Maître Albert Nkunda batware wagombye kumwunganira mu mategeko kuwa gatanu w'icyumweru gishize kandi ko kuva ari muri gereza nta bundi buryo bw'itumana hafite bwashoboraga kumufasha kumenya impamvu runaka yamubujije kuboneka mu rubanza Captain Kagiraneza Kayihuru uhagarariye ubushinjacyaha bwa gisirikare yavuze ko ari uburenganzira bwa Suriye Tonase yoboka kuburana afite ubwunganizi nk'uko amategeko abimwemerera gusa Captain Kayihura ku ruhande rw'ubushinjacyaha yaketse ko kuva umunyamategeko wa Suriye Tonase yoboka yarazi ko yunganira burana bishoboka ko yaba yirengagije nkana kwitabira iburanisha bishobora guca amarenga ko atazamwunganira umucamanza Major Muhagirwa yategetse ubushinjacyaha guhamagarira mu rukiko kuri telefone ngendanwa umwunganizi wa Suriye Tonase yoboka kugira ngo hamenyekane neza impamvu yamuteye kutitabira iburanisha le numéro composé n'est pas accessible à ce moment avait rappelé ultérieurement bivuze ngo numero mwahamagaye ntishoboye kuboneka mwongere mukanya nicyo gisubizo cyaturutse kuri telefone ya Maître Albert Nkunda batware ubwo umushinjacyaha Capitaine Kagiraneza yaramuhamagariye mu rukiko rwa gisirikare kuri telefone ngendanwa byatumye umucamanza baza Suriye Tonase yoboka igihe yumva urubanza rwakwimurirwaho umucamanza Suriye Tonase yoboka ejo hari ikibazo Nge nta kibazo bintwaye. Kwa gatanu nabwo nta kibazo bintwaye nge ndi hano mu Rwanda mu gukemura iki kibazo. Umucamanza ahise yimurira iburanisha ku itariki ya mbere z'ukwezi gutaha kwa 12 uyu mwaka. Asubika iburanisha ryo. Suriye Tonase yoboka mbere yo gusubira mu byicaro bye, yahagaze yemye ari na kwitangaza makuru rimufata mu majwi n'amashusho. Yitegereje abanyamakuru atuje maze mu ijwi ritomo yabaza ati haba harusigaye atarafata amafoto ngo ayafate byabaye ibitwenge byumvikanye mu majwi yo hasi ku banyamakuru maze Suriye Tonase yoboka rongera ati nimufate amafoto mushaka mwimaragahinda Suriye Tonase yoboka w'imyaka 50 y'amavuko avuka i Kigali mu karere ka Nyarugenge rugenge hazwi nko mu Kiyovu yabaga i Quebec muri Canada ari umucuruzi ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu buvuga ko yabikoreye mu Rwanda mu 1994 nibyaho ubushinjacyaha umukekaho ko yabikoza akiri umusirikare mu ngabo zatsinzwe ex-FAR ari nayo mpamvu nyamukuru bwashingiyeho mu kumuburanishiriza mu nkiko za gisirikare yari yarakatiwe n'inkiko gacaca igifungo cy'imyaka 19 adahari gusa kuri uru rwego byabyemeye ko urubanza rwaburanishijwe n'inkiko gacaca ubutabera bw'u Rwanda bwa rutesha agaciro hagatangira urubanza bundi bushya kugeza ubu ntiharamenyekana niba uregwa zaburana yemera cyangwa hakana ibyaha igihe cyose umunyamategeko umwunganira ataragira imbere umucamanza Suriye Tona Ari Jean-Claude Seyoboka yinjiye mu gisirikare cya ex-FAR mu 1991 abaye wa kabiri woherejwe n'igihugu cya Canada kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide nyuma ya Bwana Leo Mugesera we wahanishijwe n'inkiko z'u Rwanda igihano cy'igifungo cya burundu ari ku rubanza ntirurabitegeko iburanisha ritaharyimure ku itariki ya mbere z'ukwezi gutaha kwa 12 uyu mwaka Eric Bagira Ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Arakoze mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa mubana yamwumviriza radio ijwi rya Amerika inyuma y'indwi yose bari bamaze mu mwiherero abaharanira agateka kazi na muntu muri Afrika yose barashoboye kumvikana ku nkingi nyamukuru zo gushimikira ko mu gukingira agateka kazi na muntu mu myaka 10 iri imbere inkuru iramvuye tuyishikirizwa n'umenshi makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha muri Tanzania
Numwiherero wamaze ndwi yose uhuza abatwara amashyirahamwe yigenga muri Afrika mu by'abaserukira Burundi bashize imbere harimo kunagura imigenderanire n'iyindi miryango ihanira agateka kazi na muntu ku isi no gukingira abaharanira uburenganzira bwa muntu Jean Baptiste baribonekeza atwara umugwi w'igihugu urira agateka kazi na muntu CNIDH mu mfunyapfunyo y'igifaransa
nko kubijanye n'ingena tukorana n'inzego zo kumugwi wa Afrika ni ishyirahamwe mpuzamakungu n'inzego za ryo zishobora gutera akazi na muntu aho urabona ko hariho ibikeneye gukorwa kurusha kugira ngo dutahurane kurusha ikibazo cyo gukingira abaranda gatya kazi na muntu nacu nyine ni kibazo gikomeye tunganiriza abantu babituye nk'ubutungane cyanke abantu baba bafashwe bafise ibyo bagirizwa ugasanga rero nk'imanza zirateba cyanke abantu baronse ababuranira kuntu bafunzwe umwanya munini rimwe na rimwe ugasanga bafunze mu buryo butabereye harimo gukingira bajya abantu batishoboye harimo abakenyezi abana
abaserukira amashyirahamwe yo mu gihugu cy'u Rwanda nabo bavuga ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro hamwe no kuronka ubutungane bubereye Rwagasana Innocent atwara ishyirahamwe rihanira ukwishyira no kwizana kw'abanyagihugu
nawe ubwawe nk'umunyamakuru ugasanga ibyo utangaje ntubitangaje wisanzuye haba hano n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo usanga bwa bangamiwe ibitekerezo byo nibyo byubaka byose abantu bacecetse ibitekerezo ntibijye hagaragara nta n'icyatera imbere muri byose duhereye byonyine kugira ngo ujye mu rukiko kujye kuburana udafite umwavoka burya ntiwavuga ko umuntu uburana yiburanira azabona ubutabera bwiza nubwo yacirwa urubanza n'umucamanza w'amategeko ariko babyizi yafite n'umwavoka ibyo rero biracyari hasi kuko mu Rwanda abantu ntago bafite ubushobozi bwo kwirihira abavoka
ku Rwanda rw'u Burundi baribonekeza yongera ko no kunagura igisata cyo kumenyesha makuru
nk'umugabo kumenyesha makuru ubandanya utezwe imbere mu buryo bubereye abamenyesha makuru bakakorana mu bwigenge nk'uko amategeko abibarekurira kunagura no guteza imbere igisata cy'amaradiyo nk'akarorero nk'uko mubizi ya radio yasambuye mu mwaka wa 2015 amwamwe akaba yarekuwe kugira asubire gukora mugabo ayandi nayo akaba atararekugwa
mugenzi we w'u Rwanda Rwagasana amenyesha ko n'igisata cyo kuronsa ubushobozi abanyagihugu bwo kwivuza kitibagiwe
urebye imibereho yabo ikiri hasi mu bukene abaturage bakeneye kubona ibatunga bakeneye kugira ubuzima bakivuza bakeneye kwiga iyo urebye uburyo twe tuba mu miryango irengera ubwenge bwa muntu abo dukunze kwita muri rusange le défense des droits de l'homme nabo bahabwa ubushobozi bakasobanura ubwo burenganzira bw'abaturage kugira ngo nabo ubwabo babe intangiriro yo kuburengera
Ishami ry'ubumwe bwa Afrika Union Africaine rirashima ko uwo mugambi wemejwe mu mpera z'indwiheze watowe muri uno mwaka wahari wagateka kazi na muntu cyane cyane agateka k'abakenyezi ubumwe bwa Afrika ni nabwo bwatonganijwe mwiherero wabereye Arusha muri Tanzania ku civugo cha demokarasi agateka kazi na muntu hamwe n'intwari bereye muri Afrika n'uburyo bwo gushira mu ngiro uwo mugambi buzova muri iryo shyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Pierre Claver ni inkuru ya Arusha kubwijwe rya Amerika.
Radio rya Amerika Washington DC amwe mu mazu yababa muri site ya Charama muri commune Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura yaguruwe n'imvura y'umuyaga yaguye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Ababa muri iyo site basanzwe ari ba ntaho nikora basaba leta kubagarukira ko Roger Wirikaneza umenyesha makuru wacu yari yahanyarukiye.
Turi muri site ya Charama zone kinama komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura. Umugabo w'abanirwa rikasanura ihema araramwo byaguruwe n'umuyaga mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana Jean-Marie Niyonzima atwiganira yobe n'umuryango we babonye.
Imana yo mu ijoro niyo yarayidukiye. Ejo twabonye umuyaga niwo abanje kuza. Hanyuma hashahazana n'imvura y'uruhuherezi. Cyari rya mbere mbere tuyibona. Twagiye tubona igisenge cy'izihema kiranduka. Kica kirandukana n'amahema biraguruka ijuru gusa ryo twasigaye tubona mu kirere twabona ari imvura gusa amakaye yose yarononekaye utuntu umuntu aryama ko twose urabona twe dusanze turyama ku bintu by'ibisashe amakaye yoyo nibindi aha turiko turarira ingene tuzoronka utundi dukaye abana bazocana ku mashuri
Yohande ya Niyonzima hari na mugenzi we ari kasanura ihema nawe nyene afise ubwoba kw'ingwara ziturutse ku isuku rike zishobora kwaduka
aha je ndiko ndasanura aho umuryango wanje uba kuko imvura yaraye irusize kwangara tete bivanye n'imvura tubona iri mu kirere ni nyinshi tukaba tubona ko dushobora guhura n'ingwara zitewe n'isuku rike kuko ngaha turafise n'amatoilette yaruzuye akaba kenewe ko yovidugwa rero tukanasaba leta ko vyukuri yotwigira ikibazo bakaza bakatuvidura amawese bakongera bakatwubakira aya mahema
sabagabo bonyene babonye makuba
irya mvura yaraguye imaze kugwa bamwe bamwe twene na ku mahema tukajana nayo amahema nyene yarataritse ararukira kure n'abana mu mugongo twaranyagiwe birakomeye cyarakomeye cyane kijya gihuhurezi
twanyagiwe cyane ibiti biragomba kudukorokerako mbere hariho n'umwana umwe igiti cyaharuye ngaha ndiko ndamuhungisha ninjira muri kajya kandi kazu kugira duhungisha imitwe ibiti ntibitume n'imitwe n'ubuzima bubabaje cyane numvise umutima uhagaze nyene ndabura amahoro nta mutekano nasubiye kuronka mu mutima wanje
kuri uyu wa mbere abanyeshuri batari bake muri site ya Carama ntibaroye ku masomero aba twabasanze banikiye amakaye yabo
je numva nyine mbabaye kwa ntagiye ku ishuri ko ntubare abantu be ku ishuri bakoze ivyo ntazi bivanye n'imvura yarayiguye musaba leta ko yoduha uburaro ikadufasha n'ivyo turya ikadufasha mbere na miforome twese nta miforome dufise
byatewe nuko imvura yaje izari nyinshi tubona amabuye aguma duga n'imisenyi imanuka amakaye yacu arajoba ni forome zirajoba amakaye yose twamye twanikira harya ayumi no musi nitwagiye ku ishuri kubera imfura yari nyinshi
aba muri site ya Carama basaba leta kubagarukirako
twe ikintu dusaba nuko twoturaka mu leta n'ukuri ikadushikako kandi ikaturosa uburaro nkuko yahaye n'abandi
mu mwaka w'2008 leta yagerageje gutorera umuti kibazo cyabo icyo gihe babaho bita ku masa ku nkengera z'ikiyagatanganyika bamwe muri bo baronkejwe amatongo inyuma y'imyaka ibiri abo bo mu Carama basigura ko babwiwe ko amazina yabo akiri mu mashini barindira amaso ahera mu nzira musitanteri wa komine ntangwa yabwijwe irya Amerika ko ikibazo cyabo agiye kugishikiriza amukuriye mu mpera z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka umushikiranganji wo gufatana mu nda yari yabwijwe irya Amerika aho leta ihagaze ku kibazo cyabo bantu
siyasi mpunzi bagiye bariyegeneriza hamwe bava muri Save bagenda kumase baravayo babaragiye hajya none bakene bavuga ko bahunze ubukene abakene ni benshi muri kino gisagara cya Bujumbura aho siso bari hagiye natwe twasanga twahunze twaje duhunga natwe igi ubuzima bwo mu gisagara bukunaniye cyo sibiri wanyu benshi barabahaye n'amatongo rituzi yo bayasize nka leta dutegeza gukingira biri mu bijanye no gukingira agateka kazi na muto bijya ntibishobora kubanda twese bakorana na meri ya Bujumbura dukora n'ubushikangaje bwo hagati mu gihugu cyangwa twamaze kubikora twe turitegu kugira tubereke ukundi kuntu bo baho neza
site ya Carama imwe abantu baba 190 bahurikiye mu miryango 239 abenshi muri bo nabana urwaruka n'abakenyezi eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ariko imbere yaho reka tubibutse amwe mu makuru twabashikirije abantu 10 bakomeretse umwe akaba merewe nabi cyane mu gitero cyabereye muri kaminuza ya leta ya Ohio muri leta z'umwe za Amerika kuri uyu munsi wa mbere abanyeshuri bashika 60,000 nibo biga kuri iyo kaminuza ya Columbus yatewe kandi makuru arengayo gushika ubu aratangazwa
abaharanira agateka ka muntu nabajejwe itangazamakuru rya leta y'igihugu cya Syria batangaje no musiko wa mbere kw'inteko za leta zagize insinzi zikomeye ku bagwanyi batavuga rumwe na leta mu gice cyo mu buseruko bw'igisagara cya Aleppo
abashikiranganji batatu ba leta ya Afrika y'Epfo mu mugambwe ANC uri ku butegetsi basabye president Jacob Zuma gutanga imihoho inyuma yaho amazi imisi yagirizwa ivyaha bitari bike
François Fillon yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Bufaransa yatanguye no umunsi wa mbere w'igikorwa cyo kwiyamamariza kuba president nk'umukandida yagenywe n'umugambwe wiwe Parti Républicain.
Icegera cy'umukuru wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Erastus Mwenga yatangaje ko umugabane wa Afrika hari icyo kwiriye gukorera igihugu cya Cuba hamwe n'uwahoze akirongoye Fidel Castro. Erastus Mwenga yatangaje ko Cuba cyabaye hafi ya Afrika mu gihe uwo mugabane amakungu yari yavuye ko mu gufasha mu iterambere rya Afrika kandi ko Castro yashira umungiro ibyo yaba yiyemereye.
Leta ya Perezida Obama yongereje ikiringo cy'ubutegetsi bwayo ihabwa n'amategeko bwo kugira ibitero ku mugwi w'intagondwa z'abayisilamu muri Somalia Al-Shabab ukorana n'umugwi Al-Qaida. Njoti z'ijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha ibiganiro byo muri uyu mwanya hano bigarukiye kuri miko ari kumwe nanje Vide Niyongabo
na Louise Bigirimana washize hamwe ibiganiro ni Innocent Kimenyi mwese turayifurije umugoroba mwiza mu banyu no mu miryango yanyu. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.